dusangire ijambo
turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose ku isi ikaze ku ijwi ry'Amerika kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nange Etienne Karekezi uyu munsi ikiganiro dusangire ijambo kiribanda kuri gahunda ya guverinoma y'u Burundi yo gusobanurira abaturage ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga ibwirizwa shingiro umunyamakuru w'u Amerika mu Burundi Fidel Antoine Sabimana yakurikiranye ibiganiro abayobozi batandukanye b'igihugu bagiye bagirana n'abaturage muri icyumweru cyose kuva President Pierre Nkurunziza w'u Burundi abitangije mu ntara ya Gitega uyu munsi niwe mpijambo Fidel Nsabimana mikro ni yawe
murakoze Etienne Karekezi ai Washington DC ivyo ko byo gusigura abanyagihugu nteguro nshasha ibwirizwa shingiro ry'u Burundi vyuguruye cyase mu ntara ya Gitega neza na neza muri komine ya Bugenda na ntara ya Gitega gati mu Burundi vyuguruye n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu kuguru ivyo bikogwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yabanje kuvuga imvo n'imvano z'iyo nteguro y'ibwirizwa shingiro
twisunze ibyemeranijwe n'abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko mukayanza mwaka 2013 ibyashikirijwe n'abashinga mateka n'abakemuza mateka ibyasabwe n'abaserukira madini n'amashengero bari kumwe n'abaserukira bashiramo yadaranira ibyicaro bya politike mu mwaka 2014 aho bashikiriza ibyo subigwamwo inyuma y'amatora y'umwaka 2015 twarasohoye itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero ijana agakondi gakitse 34 yo kuwa 2023 nyakanga umwaka 2015 dishiraho umugwi w'igihugu jeje gutunganya ibiganiro mu gihugu kugira ngo abarundi baje inama ku nyishu zibere kugira ngo Burundi uve muri izo ngorane zavuye ziba uruhererekane uko hegereje ibihe bihambaye bya politiki mu gihugu cyacu cyane cyane yo hegereje amatora cyanjye arangiye twagomba gukeza uwo mugwi kuko bakozi bwa ciza kandi batangara icyegeranyo ciza kirimo ibyo basabye abanyagibe ni basabye bitari bike byongeye igihe bahurira igitega kuwa 2020 ndamukiza umwaka 2017 ni Bujumbura kuwa 2020 ruheshi umwaka 2017 bahagarikiwe n'umushikiranganje bw'intwara yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu nigiye bahurira mu Kayanza kwa 2022 ruheshi umwaka 2017 bahagarikiwe n'umuhuza w'abarundi abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko barasabye ko ibwirizwa shingiro byo inyanyurwa bidatevye uyo mugwi rero umaze gushwara igihugu cyose inana n'amakomine no kumviriza inzego zose z'igihugu warashikirije icegeranyo leta mu nyishu zatanzwe rero n'umuti urama ku ngorane igihugu cyacu cyama cyaciyemo haribonekeje ugushaka kw'abenegihugu kw'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cyacu rikwiye gusubirwamo rigahinyanyurwa neza turetse n'uko bitari bikijyanye n'ibihe bya none mu ngingo n'ibice bimwe bimwe ibigize
yaboneyeho kugura icese ibyo sekeza ari gusigurira abanyagihugu y'integuro ibwirizwa shingiro rishasha umviriza umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza
uno munsi uri hejuru rero twahuriye ngari bugendana abazo kubaka ikibuga cy'indege indege ya mbere igiye kwagurukira ibwirizwa shingiro ritomoye kugira ngo twugurure icese isekeza ryo gusigurira abenegihugu ibiri muri iyo minyanyuro y'ibwirizwa shingiro rishasha maze bazogemeze cyangwa bari hakane bazi neza ibiri
kubibaza igitumiye nteguro icishijwe mu banyagihugu yari gushobora gucishwa mu nama nshingamateka umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza agira ati
mu ngingo yaryo y'amajana 297 aho ivuga iti ibwirizwa shingiro risubirwamo bisabwe n'umukuru w'igihugu abanje kuje inama n'urwego shikiranganji cyanye bisabwe n'abarenga igice cya kabiri cy'abagize inama nshingamateka cyangwa bisabwe n'abarenga igice icya kabiri cy'abagize inama n'impuza amateka mu ngingo yaryo y'amajana 298 y'ibwirizwa shingiro riharimo umunsi naryo rikaba rivuga ngo mu guhindura ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu ashobora kubicisha mu itora ry'abarundi bose ku bwacu rero tukabona ko byo byiza icyo gikorwa gifashe iyo nzira narijya ibwirizwa shingiro tugendera ko ari yo nzira byazananye kuko byabanje kwemezwa n'abenegihugu mu matora yabaye kuwa 28 Ruhuma mwaka 2005 imbere y'uko riterwa ko umukono n'umukuru w'igihugu w'icyo gihe.
Eka Peter Nkurunziza yaranagabishije abo kwitambika imbere y'uwo mugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro.
Tuboneyeho kandi akaryo ko kugabisha abantu bose boyirahira ngo baboragize uyu mugambi haba mu mvugo canke mu ngiro uzi wari umurongo utukura.
Reka noneho tubandanirize mu ntara ya Makamba iri mu manuko bw'u Burundi aho umushikiranganji w'u Burundi ajeje umutekano arenga Yome Bunyoni yagendeye iyo ntara ku munsi wa gatatu w'indwi turangiza. Mugenzi wacu Krisi Munezero niho yarari.
Urakoze cyane Fidel d'Antoine. Mu rugendo umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume Munyoni yagize mu ntara ya Makamba ku munsi wa gatatu yarasiguriye abajeje intwaro, abajejwe amadini n'abajejwe amashirahamwe igituma Leta y'u Burundi yateguye impenyanyuro z'ibwirizwa nshingiro.
Amategeko neza agenga u Burundi akomoka ku ibwirizwa nshingiro. Ibwirizwa nshingiro niyo rifise gafaye na gatoyi mu bamugowe. Iri bwirizwa nshingiro twari dufise twatunzwe n'Imana. Aho kuneze ya bene gihugu bwo burongo igihugu utoshobora kufata ingingo isoza igihugu n'umunsi n'umwe utabanje kugenda Arusha utabanje guhamagara nanaka nanaka gitere politique societe civile confession religieuse ku ngingo warure kuriwe n'amategeko gukora. Ariko nimba barundi uno munsi bigeze bakavuga bati twebwe tugire twishirireho amategeko twebwe nyene tubona yuko ari yatubereye kigapasa mumenye yuko hari igitego tuzoba twinjirije umwansi wacu kandi atazorekeke.
Umushikiranganji ajeje umutekano yarerekanye ingingo nkurunkuru izo mpinyanyuro zibwirizwa nshingiro zihagaze ko
guhera ku cya mbere kijyanye n'ubwigenge hamwe n'ubwigenge mu kwitunganiriza intwaro y'igihugu no mu bijyanye ingingo zose zerekeye na barundi bitaha igihugu bakunda igihugu. Umuce wa kabiri nujanye n'ibyerekeye agateka kazi na muntu n'ingene ibihugu bishobora guhanahana abafungwa cyanke ntomoye neza ingene abarundi boshobora gucibwa imanza n'ayandi masentare cyanke ntibazicibwe n'ayandi masentare bivanye n'amategeko igihugu kiba cyashizeho. Hakiriwe haraza ikindi gihugu cyangwa irindi shyirahamwe ngo rivuge ngo jewe ngo ariho ibyaha ari jewe mbwirizwa gucira imanza abantu ngo wewe gihugu udashobora gucira ku imanza abantu bawe. Ubugira gatatu nibijyanye n'ingendo ya politiki cyangwa intumbero ya politiki ingene igihugu cy'u Burundi n'abenegihugu b'Abarundi bumva ukuntu babwirizwa guhereza intumbero itunganywa y'igihugu cyabo mu bisata byose. Ikigira kane nibijyanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu butunganijwe na cyane cyane ingene ikigega cya Leta kihaja igihe kihagira n'ingene ayandi mategeko yose ajyanye n'ingene ikigega cya Leta gitunganywa yomera kwisunze ibihe turimo kunisunze n'akarere turimo. Yigira gatanu ijyanye n'icyo cya mbere n'ingene u Burundi bwo kwinjira koko muri uwo muryango w'akarere k'ubuseruko. Amasezerano twasinye tuyagarukiriza hehe kugira ngo u Burundi bugume ufise ukwikukira kwabwo naho ubwiza gukorana n'ibindi bihugu. Icya nyuma ni mu bijyanye n'ingingo mfata kibanza zongera zikarangiza ino nteguro y'ibwirizwa nshingiro.
Mu kigabane cya kabiri cy'ibyifuzwa guhindurwa bigenge n'agateka kazi na muntu harimo ibyerekeye kugene umurundi yokurikiranwa n'ubutungane
zarahindutse ku buryo atangingo n'imwe izoza yemera yuko umwenegihugu w'Umurundi ashobora kuvanwa mu gihugu cy'u Burundi ngo agende gucibwa urubanza mu kindi gihugu cyanke muri indi shyirahamwe. ivyo bita extradition nta murundi numwe ashobora kuba extradé haba no kubyaha bikomakomeye ibyo arivyo byose ubwo igitabo mpana byaha cy'i Burundi n'ingingo n'amategeko birimwo birerekana neza ingene ibyaha byose bishobora guhanwa n'amategeko y'u Burundi harimo n'ibyo byaha bya genocide harimo n'ibyaha byo mu ntambara harimo n'ibyaha byo guhohotera agateka kazi na muntu ibyo byose birahanwa kandi n'ibihano bikomakomeye ugereranije mbere n'ingene babihana mu bindi bihugu uko rero ibwirizwa shingiro ryo mu 2005 ryari ryubatse rivuga yuko umuntu ashobora kuza gucigwa imanza hanze iyo yagirijwe bye n'ibyo byahabwa ngo birakomakomeye icyo carahinduwe uburyo atamuntu ashobora kuja gucibwa urubanza hanze
mu kigabane cya gatatu naco cerekeye ukugene igihugu gitunganijwe Alangiyo mu bunyoni yarasiguriye abanyamakamba ivyo hinduka mu vya politike n'imigambwe
umugambwe wari wo wose n'umwene gihugu wari we wese azokama afise uburenganzira bw'ushobora gukina politiki kimwe gusa mu byahindutse kuri urwo rugero ni kijanye n'aba bamwe bavuga kubona ba alter politiki cyangwa abayendepanda bararekuriwe neza n'ibyirizwa nshingiro kuba bakora politiki no kwitoza n'ibindi mugabo bagaheza ntibagire bijye bavuga ngo na coalition des indépendants ni ukuvuga abayendepanda babiri batatu cyangwa imigwi ibiri itatu iheze ikajya hamwe bakavuga ngo twebwe tugize ikintu kimwe iyo umuntu avuze ko azoza yigenga wenyine no mu byumviro byiwe bya politiki amaze kuja hamwe bakaba babiri cyangwa batatu wenyine azaba amaze gufuta iryo jambo yendepanda kuko ine pli yendepanda biso n'abantu benshi finalma bagiye hamwe kuko umuyendepanda umwe ari ngaha aba yavutse ku cyumviro cyiwe bamaze kujya hamwe bacya bagira umugambwe indirectement hanyuma kandi kugira ngo umuntu abe yo kwemeza ko yabaye umuyendepanda ni uko yo bamaze niburi buri imyaka ibiri ata mugambo wa politike yegamiyemo
abitabye iyo nama basabwiye gufasha usigurira abanyamakamba ibigize izo nk'inyanyuro z'ibwirizwa nshingiro n'ineza yo kuzozemeza igihe bazobazwa
turashimiye mugenzi wacu Krisi Munezero mu ntara y'amakamba reka dusimbire mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi aho kuri wa gatanu umushikiranganje ajeje ibikorwa vya leta Jean Bosco ntunzwe n'Imana ari kumwe n'umuyobozi mukuru ajeje unyigisho zo gukundisha igihugu umushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi bari bazindutse gusigurira abanyacankuzi biri muri iyo nteguro y'ibwirizwa shingiro Mushikiranganji Jean Bosco ntunzwe n'Imana yaragarutse kukuntu iyo ntego itegekanye ibijyanye n'ibiringo vya politike
ku biringo vya politike n'ingene inzego zitandukanye zijwaho kandi zigeze n'ingene zikora igishasha kwari kugosora bimwe byaboneka mu ngingo zimwe zimwe na cyane cyane ku bijyanye n'urwego rw'umukuru w'igihugu rwakora aha naho akaba haza umukuru w'igihugu icegera ciwe kimwe n'umushikiranganji wa mbere azoba ashinzwe umushikiranganji wa mbere azoba ashinzwe ibikorwa bya leta icegera n'umukuru w'igihugu bakazoba badasangiye ubwoko n'umugambwe n'umukuru w'igihugu ikindi gishasha novuga ni uko urwego rw'umukuru w'igihugu ruzotorwa ruzomara imyaka indwi n'amashingamateka nayo ikazomara imyaka itanu kugira nituhaza tugwa muri wa mutego twatsi kugwa mu 2015 aho bamwe batashaka amatora bashaka yuko inzego zisenyuka hacya bico bita destitutionnel ni ukuvuga iyo myaka ibiri hazohaboneka kuko iyindi nama shingamateka niyo myaka ibiri iri hagati y'urwego shingamateka n'urwego rw'umukuru w'igihugu hazoba iyindi nama shingamateka yatowe ku buryo hari zikiba haba hariho urundi rwego rucasha gufata ibibazo mu ntoki
reka no kurwego rw'ubucamanza Jean Bosco ntunzwe n'Imana avuga ko iyo nteguro itekanya ibizohinduka
ku bijyanye n'urwego rw'ubucamanza igishasha ngaha ni uko umukuru w'igihugu ari azotwara ubwo azobandanya atwara urwego rukuru rw'abacamanza aha igishasha ni uko mu itegeko rya 2005 umukuru yasanzwe ariwe atwara urwego rw'abacamanza icegera kiwe cyari umushyikiranganji agejwe ubutungane umukuru w'inama wa sentare na inyuzwa akaba umwanditsi ubu rero gishasha nuko umushyikiranganji azoba ari umwanditsi umukuru wa sentare mpanuzabyaha akazoba icegera cy'umukuru w'igihugu ariwe atuba ashinzwe urwego rw'abacamanza urwego rukuru rw'abacamanza
Tenansi na Irad, umuyobozi mukuru ajeje gukundisha igihugu umushikiranganji w'intwaro yo hagati yaramenyesha abanyacankuzo ibitazokomakomwa muri iryo bwirizwa.
Integuro y'ibwirizwa shingiro dufise hariho ivyo itakoze ko kubera kuko vyari gutuma amasezerano y'Arusha canke amasezerano yo guhagarika intambara aba akozwe ko kandi hataragira. N'ingingo y'amajana 299 yibwirizwa shingiro twahorana nta wabikoze ko kuburyo rero muri mu kanya cyatubona na vya bitigiri muraza ko turaza kwisanga muri iyi integuro ino ngingo ivuga iti nta na rimwe integuro y'ingingo ihindura ibwirizwa shingiro izokwemegwa mu gihe yoza iteye kubiri n'ubumwe n'umwumvikano w'abarundi canke itekanya ko leta yegami itekanya ko leta yegamiye idini ijya ryo ryose canke iteye kubiri no kunywanisha abarundi intwaro rusangi canke ishinga imbibe z'igihugu ko imbibe z'igihugu zihindurwa canke mu gihe yoba iteye kubiri n'inyigo ngendegwa ko zemejwe n'amasezerano y'Arusha yo kugarukana amahoro no kunywanisha abarundi kubera icyo hariho rero ingingo hamusanga bavuga bati muri ibi bice hateza kuba ibice 50% na 50%, ibice 60% na 40%, ibice 30%, eka n'ibindi cyangwa ibice 60% izo ngingo ntizakozwe.
Terence Nairaja yaratomoye ko iyo ntuguro y'ibwirizwa shingiro itomora ibiharuro by'ukamoko azoserukirwa mu nzego zitandukanye z'igihugu.
Ingingo y'ijana na 48 nayo ivuga ivyerekeye iserukirwa y'ubwoko mu vyerekeye intwaro y'igihugu aho bavuga bati mu mashira hamwe ya leta ubwoko bw'abahutu buserukirwa ku bice bitarenga 60%, ubwoko bw'abatutsi bugaserukirwa ku bice bitarenga 40%. Ingingo y'ijana na 69 nayo iza ivuga ivyerekeye inama nshingamateka aho bavuga bati inama nshingamateka igizwe n'imiburiburi n'abashingamateka 100 barimwo 60% b'abahutu na 40% b'abatutsi bose hamwe harimwo n'imiburiburi abashingamateka b'abakenyezi 30% batowe n'abene gihugu bagatorerwa ikiringo c'imyaka 5 harimwo n'abashingamateka 3 babatwa bongegweko nk'uko ibwirizwa rigenga amatora ribitegekanya hani munama nshingamateka. Ngingo y'ijana 185 nayo ivuga ivyerekeye inama nkenguzamateka aho bavuga ko abagize inama nkenguzamateka ari abantu babiri baserukira intara imwe y'imwe batowe n'abaserukira abandi mu makomine agize iyo ntara bo mu moko adasa kandi batatorewe ku rutonde rumwe n'abantu batatu bo mu bwoko bw'abatwa.
Terence Nairaja yaratangaje abari bitavyo bikogwa mu kuvuga kwicegera cy'umukuru w'igihugu ashobora gutogwa mu batowe mu manama y'imitumba.
Aha rero icyo mwomenya nuko umuntu yatowe mu nama y'umutumba ashobora kuba gutogwa kubicegera cy'umukuru w'igihugu. Aha igitima ndabivuze nuko mu bihugu bimaze gutera imbere inama z'inzego zo hasi usanga n'abantu bize baranguye amabanga ahambaye mu gihugu baje kuzitozamo bamutoye aratogwa nawe mwaza hajya muri rya East African Legislative Assembly ijya nama muze nkengu nshinga mateka yo muri bihugu by'akarere batora mu bato panesesirima mu bashinga mateka cyo no kukimenya.
Bamwe mu batowe mu manama y'imitumba bari bitavye ibyo birori baranezerejwe n'ico kintu ahandi naho bikumvikana ko bazazaniwe. Uyu ni umwe mu bakenyezi batuye ku mutumba wa Rwinyana muri komine n'intara ya Cankuzo.
Mwigeze kuvuga ko umukuru w'umutumba hazogera igihe agenda kuba icegera cy'umukuru w'igihugu. Rero abakuru b'imitumba aho bicara biriya kara.
Iyo niguro y'ibwirizwa shingiro iyo ububasha bukomeye musitaneri wa komine mu bijanye no gufata ingingo zega ubuzima bwa komine, ariko nta rugero rw'amashuri musitaneri yo bafise iryo bwirizwa ritomora. Ni mu gihe ingingo zikomakomeza komine zahora zitogwa n'inama mpanuzwa jambo ya komine. Bamwe mu bari bitavye iyo nama barahagiriye amakenga.
Mwatubwiye ko komine izorongorwa na musitaneri, ubu bavuga yuko komine irongowe n'inama ya komine. Kandi turate muri iyi minsi ngira amakomine atwawe atwawe neza, kandi umuntu ariko araraba ni ukubera izo nama za komine nyene zirimo abantu b'inkerebutsi. Kuko amakenga mfise ni bijanye n'ubumenyi bwa musitaneri, kuko zitwumvise aho bazogarukira ku bijanye n'amashuri ya musitaneri. Kuko jewe ndafise amakenga arico gutuma nako nifuza yuko nimiburiburi musitaneri muri ico gihe yoba afise amashuri ya kaminuza. Murakoze.
Kuri ayo makenga Terence Nahiraja ntiyatevye kwishura.
Ndibuka turi mu Kayanza ivyo vy'amashuri bari babishizeko muga mu nyuma hari abandi bace bavuko vyace bindugirwa n'amashinga bateka bavuga bati ivyo vy'ubumenyi tubireke. Muga n'ikintu kikosora ukenya musitaneri ari umuntu elu niyo yoba adafise amashuri maremare afise ba conseil technique bize afise experience n'iki barakora. Hariho n'abaperezida dufise batize amashuri maremare muga batwara neza batwara ibihugu bikomakomeye. None mwizaza ko Jacob Zuma yize angahe? Ivyo rero vy'amashuri niwo fata nkuru dufate en 2005 hari abantu benshi bari bavuye kuca mu mashuri baca baja nyene nuze guhabuzaga demokrasi ucuci kubabwira ngo ari aya mashuri nayo amashuri bayigira hehe. Nk'ivyerekeye ivyo vy'ubumenyi je ndibuka ndiko ndasoma udutegeko ukugene kera abitoza muri 61 mu nama nshingamateka barashiraho n'imvugo baravuga yuko n'imiburiburi witoza kuzaba mu nama nshingamateka iyo bari yahejeje amashuri mato mato donc primaire kandi ariko ko vyari bikomeye. Muga mu nyuma mu makode elektoro twagiye turarunka nta namwe washaho nivo y'umuntu yitoza ko pour les postes électifs dufate nk'umushinga mateka adafise amashuri maremare nyinshi n'ama experience. Il était prévu yuko umushinga mateka acagira encore de conseils y'abahanuzi hajya bagira baje kwiga ivyo bintu mu nama nshinga mateka hakaba ari abantu babanje kuvyiga bakamubwira briefing bakamubwira ati nuku 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 niko vyo tubije kugenda. Ivyo rero vy'amashuri tubanze tubangire ko mugaje n'inkurike nka experience yo muri ministere de l'interieur hariho nk'intara icyo kibazo cy'amashuri cifuse usanga mbere mu nama ya commune niveau le plus bas ntoyi ari abadesite naho nyine bafite ama experience manini abandi usanga ari abakadre b'universite.
Ugwaruka ko gira urasaba ko guhabwa ibibanza bikomakomeye kugira ngo rushobore guhangana n'ibibazo rufise bifatiye kubura akazi. Kuri ivyo bibazo Terence Nahiraja agira ati
ikibi cyo mwomenya iyo bavuze ugwaruka ni hagati y'imyaka 18 na 35 18 utanguye kwinjira mu bya politike kuraja gutora. Gutora ni ukwitoza. Urashobora kutayitoza urashobora kwitoza nturonka amajwi muguri nkerebutsi bakagushinga andi mabanga. Aho rero muri ivyo kwitoza udashobora kujagira ni abavuze large nko kayivuze 40 ans president de la republique donc oui udapije 40 ans no pretende pa ikuzogira uzoja kwitoza ko commission electorale zo cyangwa candidature yawe cyanje wakenguza amateka kwa bwa 35 mugabo kubindi kuja mu nama ya commune kuja mu nama y'umutumba nta ure kuri we muri ico gihurusha wumva bashobora kuba mu stante 25 adi meme adi 19 wari mu stante mu gitowe yari umuntu ageze amashure 2005 ari itoza acha mustanere no ngwaruka nta hamwe bandika gutya ruri mu bandi barundi bose uri muri iyo myaka ahubwo mense nico batubasaba ni engagement ukamenya gutora no gutora neza naho nkuraba imigambi eka ukarameme naho ijwi ryawe rituyumva gusa hariho rero benshi bigira basinda bibazo bakirwaruka bakibaza ngo byo bizokwizana ntivyizana gatoya ngo bazoja mwibarabara ntibikunda ugiye mwibarabara police irakubona aha rero tuje kubasigura bino bintu no kugira mu byumve mwiyangaje bavuze kuja mu matora mugende ku matora babuje kwiyandikisha gutora mwiyandikishe gutora mwiyandikishe ibitwangu ijuja ntibifaya gusa ucuraba mu migambi ihari aho ijwi ryawe niwarishira nazo bifaga iyi ni education ikomeye jene wamenyesha ko nko mu gihe cy'intwaro y'umugambo umwe utari mu militant mu mihari yari hari cerere UFB iki niki ubaza ko ashobora kuba musitanteri cyangwa direkiteri w'ishuri ega na direkiteri w'ishuri ni umuntu uki prendre decision urabona nk'ishuri shingiro do la première à la 9e usanga umuntu atwara abantu barengana baruta aba bari ngaha none ngo usumutware ecole fondamentale ecole post fondamentale cyangwa kwitoza ko mukuru mutumba imanza zose ku mutumba zikuraba ibintu bikomeye
hari nandi makenga yaseruwe n'umunyagihugu ahavuga ko adatahura ibiriko biraba n'ibiriko biberi yarusha
yeje ubundi narumise ku radio bavuga yuko mu inama byabaye arusha hari ibintu bibiri ngo batumvikanye ko sasa rero ibintu batumvikanye ko bamwe nk'abantu bato baje twebwe dutara makenga kutumvikana kandi bari kubukuruze ku nama hanyuma ku buryo muje mu bugihe nyagiriye neza ntibyo bitwononere amatora kuko imitima y'abantu bamwe iramaze kwabuka nitugira amahoro
kuri ayo makenga yiwe yishuye ko leta yahaye ikibanza cya mbere amatora y'abanyagihugu ijwi rya amerika ryabajije Terence Ntahiraja ko amuhogera umugwi w'abarundi utanga udusegeza cyo kwigisha gutora oya wohabwa akanya kugira ngo uje ku murimo Terence Ntahiraja yishuye ko ari demokarasi atawo babuza aho umuntu agaca yibaza aho umukuru w'igihugu agabisha hamwe bobe intambamyi mu mugambi wo kwemeza iyo nteguro abari bo bitekanijwe ko iryo bwirizwa rizokwemezwa canke rigahakanwa mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'uca dutangura 2018 birumvikana ko ibiganiro bizobandanya no mu zindi ntara z'igihugu ijwi rya amerika rizobandanya ribashikiriza uko abanyagihugu bagenda basigurirwa ivyo referendum nivyo basabwa gukora mu ntara ya Gitega yari Fidel Antoine Nsabimana Washington DC micro ni gwanyu
turabashimiye bagenzi bacu Fidel Antoine Nsabimana mu ntara ya Gitega na Christ Munezero mu ntara ya Makamba mu Burundi bombi nibo bagize uruhare rukomeye mu gutegura ikiganiro cy'uyu munsi namwe abatwumvise mwese uyu munsi aho muri hose nongeye kubashimira kandi batumira kwitabira buri gihe ibiganiro byacu ku ijwi rya Amerika hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mugire ibihe byiza mwumva radio ijwi rya Amerika
yewe ndumusaza nyamindaga tujyane muri kabare na zambiri kuri nizo sinzizira ibanga mbavume uyada wikabya tumenya gusa tutanduranyije cyane
wewe ndumukecuru rukukuri na byiru y'abahungu ndashimye
da bikabya kimenya gusa zutanduranyije cyane ndengeje imyaka ya pansiyo a akazi nawe kazi.